Imumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi
baramutse Fidel cyahera mu yavugwa muri Afrika imigambwe ya politike irenga ijana muri Guinea izoshikiriza hamwe urwandiko rwaho ihagaze ku kirangaminsi cy'amatora kugira ubutegetsi bw'igihugu busubizwe mu minwe y'abasivile ibi byashikirijwe n'umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea Selu Dalein Diallo ejo ku munsi wa mbere Diallo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yabwiye abamenyeshamakuru kugo runani rugizwe n'imigambwe 128 ibi abo banyamigambwe babishikirije mu gihe abategetsi bishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO basabye abasirikare bari ku butegetsi muri Guinea gutunganya amatora mu mezi atandatu atarenga CEDEAO yarahagaritse Guinea muri uryo muryango yongera bifatira ibihano bamwe muri ako kagwi k'abasirikare hamwe n'imiryango yabo bagirizwa kugira uruhara muri kudeta yo ku itariki ya gatanu y'ukwezi kw'icyenda umwaka uheze yirukanye perezida Alpha Conde ku butegetsi ku mugabane wa Buraya abimukira barenga 400,000 barafuye canke baburirwa irengero bariko bagerageza gushika muri Espagne mu mwaka uheze wa 2021 biyongereye kabiri ugereranije n'umwaka w'2020 w'imbere yaho ibi byavuzwe n'ishyirahamwe ryo muri Espagne ritegamiye leta yitwa Caminando Fronteras rikurikiranira hafi amato ari mu kaga mu mazi ejo ku munsi wa mbere ishyirahamwe Caminando Fronteras rivuga ko abimukira 444 bafuye canke baburiwe irengero bariko baragerageza kwinjira muri Espagne iki nicyo gitigiri ca mbere kinini c'abafa buri mwaka kuva iryo shyirahamwe ritanguye gutororokanya ibyo bitigiri mu 2015 Perezida wa Iran Ibrahim Raisi yararahiye ko azotegerezwa kwihora Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rupfu rw'umukomanda wayo Qasem Soleimani Iran hamwe n'ibihugu bicuditse byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bibutse General Soleimani hamwe n'umuriyetena w'umunya-Iraki bishwe na drone ya Amerika ku kibuga cy'indege cy'i Baghdad ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa mbere 2020 Perezida Raisi yabwiye abari bakoraniye mu masengesho yo kwibuka izo ntwazangabo kw'ababateye hamwe n'uwo yise umwicanyi mukuru Donald Trump bakwiye kurengutswa mu butungane no kubihamigwa bitabaye uko Perezida Raisi avuga ko azobwira abategetsi bose ba Amerika ko atankeka ukuboko kwihora kuzosokoroka mu rwubati w'ihanga ry'abayisilamu Amerika yavuze ko Soleimani yishwe kuko yariko ategura kwica abanyamerika muri Iraq. Mu makungu kandi ibihugu bitanu rutura kuruta ibindi ku isi byariyemeje gukorera hamwe mu guhagarika ikwirakwira ry'ibigwanisho by'ubumara bwa nikleyere no gukinga intambara ya nikleyere. Ibi byavuye mu itangazo rusange ry'ibyo bihugu bitanu bigize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi aka kanama kagizwe n'Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byemeye ko atagihugu na kimwe cyutsinda intambara ya nikleyeri kubw'ibyo nta na kimwe gikwiye kuyisomborotsa. Iri tangazo ryeje ku munsi wa mbere ryaje mu gihe hari ubwoba bw'intambara hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'Uburusiya ku basirikare b'Uburusiya barungitswe ku rubibe na Ukraine. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urubuga rwa Major ruvanze n'umuyaga rwaribonekeje mu mareta atari make ejo ku munsi wa mbere rutuma kandi ingo ziharugwa mu 5,000 zibura umuyaga nkuba eka n'ibiro bya leta biba ngombwa ko byugarwa ku mugwa mukuru i Washington. Uru rubura n'umuyaga rwatumye kandi Perezida Joe Biden atabasha kurerugwa na kajugujugu ngo ave ku kibuga cy'indege cya gisirikare kiri mu micungararo ya Washington. Yaciye ahitamwo gukoresha ibarabara atahukanywa n'imodokari avuye mu minsi mikuru irangiza umwaka yahimbarije muri leta ya Delaware. Ibi bihe bibi byiyongereye ku bukene bw'abakozi buhanze ubuzi muri Amerika kubera iki kiza cya COVID-19 cyatumye kandi n'indege z'urudandaza zirenga 1,900 muri Amerika zirushiriza guhagarika ingendo n'ejo ku munsi wa mbere.
Urakoze Aloys kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Igipolisi cy'u Burundi cyataye ejo kuwa mbere mu mvuto abantu bane barimo abakozi babiri b'ibanki y'ubudandaji Bankobu bikerekwa mu busuma bw'abari bw'amafaranga angana n'imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi bwakozwe muri iyo banki mu mpera z'uyu mwaka turangije w'2021.
Aba n'ayandi mabanki ko igihe cyose habaye ubusuma boca bambwira n'ingoga igipolisi kandi aturararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi.
Uyo ni umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ingabo z'u Burundi zakoze igitero ku bagwanya ubutegetsi b'umugwi Red Tabara bari mu bice bitandukanye by'imisozi miremire ya groupement ya Kigoma iri muri territoire ya Uvira intara ya Kivu yo mu Bumanuko. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Amakuru dukesha bamwe mu bakongomani bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi batashatse ko tuvuga amazina yabo bavuga ko igisirikare cy'u Burundi ejo ku cumweru cyagabye ibitero ku nyeshamba z'abarundi za Red Tabara bazirukana muri bimwe mu birindiro byazo byari Kashengo, Kitavuza Mpegeri ndetse na Rukuka. Andi makuru ava muri ibyo bice biri kuberamo imigwano y'ingabo z'u Burundi na Red Tabara yemeza yuko ari inyeshamba imwe ya Red Tabara igisirikare cy'u Burundi cyafatiye ahitwa ku Kijyama. Ijwi rya Amerika ryavugishije umuvugizi w'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara Patrick Nahimana yemeza yuko baraye bagwanye n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'imbonerakure.
Amakuru ahari ni uko ejo mu masaha ya saa cyenda ku Nduga zimwe mu ngabo z'u Burundi ziri kumwe n'imbonerakure niko zigana ahari ibirindiro byacu. Rero agwa mu mitego yacu turi ko turagwana rero kuva ejo byabereye aho bita mu Gashengo bibera aho bita mu Rukuka bibera no mu Gitembe. Ubu tuvugana rero nibo bari abo bantu rero tuvugana turababona aho bari muri ayo makaritsi nakubwiye. Ariko rero hari umuco umwe waba waraye urenganye ugaca mu murongo ukaba waraye mu kagarigari ubu tuvugana.
Iyo uvuga ko ari ingabo z'u Burundi muri kugwana nazo ni iki kigaragaza ko ari ingabo z'u Burundi?
Badafite amakuru ahagije aho bavuye muri bataye mu cy'ibitoro.
Mwaba mwatakaje abantu bangahe ku ruhande rwanyu cyangwa ibo batakaje bangahe?
Ku ruhande rwabo ejo twarashe abantu 10 bapfuye turabona amahiti zabo ariko turi ku ruhande rwacu gushika ubu nta kibazo turagira.
Ariko ibo bavuga yuko hari umugwanyi wanyu bafatiye ku Kijyama ejo.
Oya, eni yabo kuri majoro na patari ya masada bashobora kwiye.
Ibi byo kugwanira ku butaka bwa Kongo muri abarundi mubona bisobanura iki?
Yewe leta y'u Burundi ne yaje gutondira twahungiye twarwe ino twatonda nka twirenganura. Rumba rero twa duteyo no twivunika.
Gusa twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere Majoro Dieudonne Kasereka atubwira yuko nta makuru afite kuri iyo migwano. Mu kwezi kwa 12 gushize hagati ya tariki ya 24 na tariki ya 25 sosiyete sivile zo muri Uvira zavuze yuko abasirikare barenga 380 b'u Burundi binjiye muri Congo banyuze za Remera muri teritwari ya Uvira berekeza mu misozi miremire za Kifuni ho muri groupement ya Kigoma.
Je prends les cas récemment les 25 et les 24 il y a infiltration armée il y a imoze armée burundaise tout plus de 380 personnes armée burundaise ils traversaient facilement on était pas comme
tariki ya 25 ukwezi kwa 12 hari ingabo z'u Burundi zirenga 380 zije ahitwa Kitemesho bazamukira mu misozi ya Lemera banyura ahitwa Kidote Nyawera bajya ahitwa Kifuni. Mu gihe inzego zishinzwe umutekano no kwivuna abanzi mu gihugu cy'u Burundi zarimo zifuriza Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango w'umwaka mushya mwiza yavuze yuko umugwi wa Redi Tabara ari uw'iterabwoba.
Ntagire uwuryama umukondo wa sosingo yijanjaye twame turyamiye amajanja twese umwasi ntaduce mu ryahumwe kuko murazi ko yama yagaragaje akatani kake gupfubira n'abenegihugu bakahasiga ubuzima aho hakurya mu buseruko bwa Kongo. Turahumba wa mugwi w'iterabwoba Redi Tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga ADF ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi imwe bivuye inyuma ko rero n'ibindi bihugu byavuye hasi kugwanya iyo migwi natwe rukwama twabikanuye.
Si ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Buvira n'inyeshamba za Redi Tabara ahubwo n'umwaka w'2020 mu kwezi kwa kane baragwanye. Mu myaka ishize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinjiye ku butaka bwa Congo ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Congo. Vedaste Gabo ku bwaragijwe rya Amerika uvira mu tara kivuye.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Ku yindi nkuru yerekeye Burundi, ibanki y'ubudandaji Banco Bu mu mpera z'umwaka yaribwe amafaranga angana n'imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Igipolisi cyataye mu mvuto abantu bane harimwo abakozi babiri b'iyo banki bikekwa ubwo busuma. Yaroje bwikaneza ari nayo bi muri Kenya niyo nkuru aduviti.
Ku cicaro gikuru c'igipolisi c'inyamiramabiri kiri muri komine Mukaza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho umvugizi w'ubushikanganje bujejwe umutekano yerekaniye abagirizwa ubwo busuma bwo mu ibanki y'ubudandaji Banco Bu. Yavuze ko bakoze ubwo busuma bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bifashijwemo n'umwe mu bakozi b'iyo banki akorera mu gisata cy'ubuhinga informatique. Mu bahagaritswe n'igipolisi harimo umukenyezi umwe ntiyagirizwa ubusuma nk'abandi ariko akurikiranwa kuba yarasohotse arasamara asiga imashini nyabwonko maze abariyo bakoresha mu kwinjira mu ndinganizo y'ubuhinga banki ikoresha. Pierre Nkurikiye yashimiye ubuyobozi bwa Banco Bu bwituye bukizera igipolisi mu maguru masha ahanura ayandi mabanki n'abantu bose bibwa biciye mu buhinga bwa none kwitura inzego z'umutekano ku gihe.
Ari mu yandi mabanki aho bivye amamiliyari n'amamiliyari mbere baranajabuka n'igihugu batarafatwa kubera kuko bene ayo mabanki batihuse guca babwira igipolisi kandi gifite ubuhinga bwo gushobora kubatuza. Ara tugasaba n'ayandi mabanki ko igihe cyose habaye ubusuma boca babwira n'ingoga igipolisi kandi aturararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi baba ari babandi bibwa biciye ku matelefoni. N'ubu ngaha mu gipolisi turakomeza kwakira abantu baza kwitwara bavuga ko abantu babandikiye ubutumwa kuri telefone bababwira ngo bagomba kubaha akazi ngo batanga amafaranga nana kubaha ngo ingurane ngo ifashanye bakanabeshera abakuru cyane bo muri kino gihugu ngo ni kanaka ngo ariko ngo aratanga ifashanyo.
Trintas Gikwishaka umuyobozi mukuru wa Banco Bu nawe yashimiye inyamiramabi zafashije banki arongoye kugaruza izibwe yongera ahanura abantu na cyane cyane abaronka utuzi muri banki kwirinda akaboko.
Nongira ko rero saba abakozi bacu yuko by'ukuri bovavanura n'ubwo bugizi bwa nabi ko ataho bashikana bamenye ko ubuhinga bwa none bwateye imbere ku buryo igikozwe cyose atari cyo gitezwa kumenyekana. Ibi nivyo biboneye kandi ntibisiba gufatwa hanyuma mpanura n'ugwaruka gubu kuko muravye abafashwe ahanini bari mu bakiri bato bagerageze barya ivyo babiri yakuya nkabo baba baramaze kuronka akazi muri iki gihugu kirimo ubushomeri bwinshi birababaje cyane ingene hejuru y'ivyo ninge ni banki yakigerageza guhemba neza abakozi baheza bakaja hamwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bashobore kononera banki kandi bakabononeye n'igihugu kuko ajya amafaranga nayo abanywanyi bacu.
Kugeza ubu amamiliyoni 70.5 yaribwe niyamaze kugarukanwa mu kigega cya Banco Bu. Amwe yatowe yamaze kugera ku makonti y'ayandi mazu yo kubika no kuziganya ayandi nayo yamaze kugurwa ibintu birimo imodokari. Igipolisi kimenyesha ko ubudosi yerekeye ubusuma yamaze kugezwa mu minwe y'ubutungane. Mu Burundi ivyaha vyo kwibisha ubuhinga bwa none cybercriminalité mu Gifaransa ntibumenyerewe rwose gukoreshwa. Igicaha ku isi ahenshi kirazwi kigahanishwa mu nyororo w'imyaka 2 n'ihadaha bigenda itandukana ku bihugu. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eroje kuri iyo nkuru.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Leta ya Niger yabaye irahagaritse mu kiringo c'iminsi 30 ingingo yari yafashe y'ukwirukana ku butaka bwayo abanyarwanda bari bahari ku bwumvikane bw'ico gihugu n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abantu 8 iyo ngingo yari yerekeye bazokomeregwa kuguma muri ico gihugu muri ico kiringo mu kurindira ko ikibazo cabo gitoregwa inyishu. Horeha Balagay, umufasha w'umukuru wa sentare yasubiriye sentare yashyiriweho u Rwanda yarusha kugira ikurikirane ibyaha byakorewe muri icyo gihugu mu mwaka w'1994 niwe yatangaje iyo nkuru. Iminsi ndwi leta ya Niger yari yabahaye y'ukuba bahavuye yari yarangiye ejo ku munsi wa mbere w'itariki 27 z'ukwezi kw'12 ku mwaka warayurangiye w'2021. Leta ya Niger yari yafashe ingingo y'ukwirukana ku butaka bwayo ku mpamvu za diplomasi. Abanyarwanda 8 babaye abere ku vyaha vya genocide bamaze kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriweho u Rwanda co kimwe n'abarangije ibihano bari baciriwe. General Augustin Ndirimana wewe yabaye umwere ariko we akemeregwa gusanga umuryango wiwe mu Bubiligi asanga n'abandi bakwiye kuvyemeregwa. Avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yatanguye amubwira uko yakira ingingo ya ONU yasavye Niger kwisubirako.
Rurukiko kuba warasabye ko icyo cyemezo cyaba gihagaritswe icyo kintu ni ikintu twese twashimye. Urukiko rwakoze umurimo rushinzwe yuko amasezerano nk'ariya atayagurutse ngo abantu bayajugunye batamenye uko bigenze. Ubura icyo cyifuzo basabye ntawe utagishyigikiye, tukaba dusaba nyine uko ibintu byakomeza bikajya mu nzira abantu ntibabe mu gihirahiro bakacyora kugira ku byo bari babemereye bakagira mbese amahoro.
General Augustin Ndirimana waburanishijwe na ruya rukiko rwa Arusha ubana na bariya bagabo ubasiga Arusha baburaho berekeza imibereho babayemo wayinyuzemo ubyakirute?
Nibyo kuko bariya bagabo twarabanye, twabanye muri prison, twabanye no muri safe house hariya bimurira abafunguwe baba yabere cyangwa se barangiza ibihano byabo. Mu by'ukuri ndabazi kandi nuko bamerewe uko bagi bamera hariya hantu ndabizi uko nanjye nabinyuze. Ni ibintu bikomeye cyane kandi umuntu wese ubazi uzi ibibazo by'Abanyarwanda nta kuntu atavuga ati bariya abantu bakwiye kuruhuka bakava muri kariya kababaro, imiryango yabo ikava muri kariya kababaro, mbese ntibihere hariya ahubwo bikagera aho basanga imiryango yabo. Icyo nakwifuza rwose ni uko nabo bamerwa neza bakagera ku miryango yabo biriya bikaba mbese nk'intambwe urukiko rukwiye kuzakomeza kugira ngo bagere ku cyo umuntu wese aba ategereje muri ubu buzima kubana n'uwe rwose. Ndabumva.
Usanga ari iki kibuza ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika n'ahandi kwakira bifuza gusanga imiryango yabo?
Nibyo nasabye nk'uko nabo basabye yuko nasubirana n'umuryango wanjye. Ntabwo byoroshye ariko nabigezeho kandi si cyo genyine. Ntibyukumvikana ukuntu ibihugu tuzi yuko byateye imbere mu byerekeye kubahiriza amategeko, kubahiriza amabwiriza ajyanye n'ikiremwa muntu, batakumva n'ikibazo cy'abariya bagabo yuko bakwiye gusanga imiryango yabo. Ntabwo iyo miryango isaba runi ko ibatunga, iyo miryango irasaba yuko abo bantu babasanga. Ni ikintu cy'ingenzi kigombye kubahirizwa.
Mbese wowe General Ndirimana, hari amahitamo wahawe yo kujya mu Rwanda cyangwa se gusanga umuryango wawe mu Bubiligi?
Yewe ntabwo nigeze mpitamo, nakomeje kugushaka ko nasanga umuryango wanjye. Ngirimana birakunda, ariko rero kuba baratubwiye bati ngo mudashoboye kujya hariya nga tuvira hangaha mukamugiye mu bindi bihugu mutubwire ibyo mwumva mwajyamo ibyo bose barabitubwiye baraduhayemo igisubizo mu kibazo twari dufite nyicyo kugira ngo tuva aho hano cyarakunze kandi uzi ko hano mu Bubiligi atari byo gusa bemereye navuga nka mugenzi Justin Bagambiki Emmanuel na Kabiligi yanyuze hano uriya General Kabiligi na Nzabirinda Joseph aho bose Bubiligi barabemereye baza basanga imiryango yabo nkumva rero yuko nta kindi kizabuzana n'Ubufaransa na Canada kuko abenshi ndumva rero bafite imiryango nta kizabuza kugira ngo bemere ko abo bantu basanga imiryango ubwo rero nkumva ko bariya ndanabazi cyane uko bateye uko twanabanye mu Rwanda ntabwo aribo bazaza gutera ibibazo.
General Augustin Ndirimana ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Venuste.
Tumushimire Venuste kuri icyo kiganiro.
Chuti z'ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika tubandanya kubifuriza umwaka mwiza muhire w'ibihumbi 2022 uzubabere umwaka w'amahoro n'amahigwe muze mutunganirwemwo n'abanyu. Muri uyu mwanya reka tubashikirize ubutumwa bw'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika bifurizanya umwaka mwiza muhire w'ibihumbi 2022.
Nitwa Dusingiza Imana Diane, ntuye mu murenge wa Bushekeri, akagari ka Buvungira, akarere ka Nyamasheke. Ndifuriza umwaka mushya muhire inshuti zanjye n'abavandimwe, ababyeyi banjye Mukamanzi Berita na Ngendahimana Yeremia. Nifuriza inshuti n'abavandimwe batuye mu mujyi wa Kigali, bifurije umwaka mushya muhire, harimo Mama Rusi, harimo Rufonsi na Rufonsina. Nkongera nkifuriza uwo bita David, abo bose mbifurije umwaka mushya muhire kandi uzababere umwaka mushya w'amata n'ubuki.
Nitwa Mushinzi Imana Zipiriyani, akagari ni Buvungira, umurenge ni Bushekeri, akarere ka Nyamasheke. Ndifuriza umusore wanjye washyingiwe uri Kigali bamwita Kunda bose n'umudamu we yitwa Cecile. Nkifuriza umwaka mwiza umwana wanjye Gakuru uri mu Kirambo. Nkifuriza na papa na mama batuye muri Rugeregeri mu kagari ka Ngoma muri Nyamasheke. Ngonja nkifuriza mushiki wanjye utuye muri Ngoma mu mudugudu wa Kagarama naho ni muri Nyamasheke. Umwaka mushya muhire bose.
Nitwa Mukamanzi Berita, ni mu mudugudu wa Bushekeri, kagari ka Buvungira, murenge wa Bushekeri, akarere ka Nyamasheke. Nifuza kwifuriza umwaka mushya muhire umuryango wanjye, umutware wanjye n'abana banjye, abo duturanye mu mudugudu, abo mbifurije umwaka mushya muhire. Mwongera kwifuriza umwaka mushya muhire abakristo twasenganye mu itoro rya Rehoboti Kristani Church bari i Kigali, abaririmbyi ba Korali Voice, Korali Uruhukiro bw'Abera. Mwongera kwifuriza umwaka mushya muhire pasta wanjye Nirema Miri uri mu gihugu cya Kenya. Mwongera kwifuriza umwaka mushya muhire abavandimwe banjye bari i Kigali, Rufonsi na Nyirahabimana na Rufonsi Havugimana na Manuel Ngarambe. Mwongera kwifuriza umwaka mushya muhire abanyamasengesho twakuranye umurimo w'Imana mu itorero rya Rehoboti bari i Kigali, barimo Mukazahira Nyesi na Kumotariza Josiane.
Njye nitwa Sobukino Dusabe Jean Pierre, uyu mu murenge wa Bushekeri, umudugudu wa Bushekeri, akagari ka Buvungira. Umwaka mushya muhire ndawifuriza murumuna wanjye Tuyizere Celestine, wajya nkawifuriza Mama Zera Kankera, wajya nkawifuriza mushiki wanjye Uwizera Esperance n'umuryango wanjye wose turi kumwe.
Nitwa Nyirarukundo Therese, abatuye mu mudugudu wa Bushekeri, akagari ka Buvungira. Muramu wanjye atuye ku Ishara, nawe umufuriza umwaka mushya muhire dusangire n'abandi bose. Yewe ndawubafuriza bose.
Veronika Nyandinabo, ntuye muri mudugudu arabavandimwe banje n'abaturanye banje mwaka mushya muhire tuzahurye neza arafanzwe kanakuze haruko Adrian biseruka haruko Mafabian Imana irafasha bose bose ndabivuze mwaka mushya muhire Imana ibaha amahoro na Rufonse Kayihura.
Amazina yanje nitwa Niyatosha Katarina, ntuye mu mudugudu wa Bushekeri, akagari ka Buvungira, mu murenge wa Bushekeri, mu karere ka Nyamasheke. Ubwa mbere na mbere mbanje gushima Imana yadushoboje kugeza uyu mwaka turangiza turuhumeka umwaka w'abazima. Uwa mbere nifurije umwaka mushya muhire n'umukunzi wanje yitwa Bica Mumaka Jean Pierre, uwa kabiri n'abana banje kuwiteka yemeye ko twongera kusoza uyu mwaka turi bazima. Uwa gatatu nifurije ba mabukwe aho bari mu murenge wa Kagano hose bari witwa Rasheri, witwa Mama Kararisa, abo bose mbifurije umwaka mushya muhire.
Abanyarwanda bose umwaka mushya muhire kandi Imana itubesheho neza.
Njyewe nitwa Mukasafari Solange, ntuye mu murenge wa Bushekeri, umudugudu wa Bushekeri, akarere ka Nyamasheke. Mbifurije umwaka mushya muhire musaza wanjye witwa Mugwanashyaka Jafeti utuye mu kagari ka Banda hamwe n'umudamu we. Ndifurije umwaka mushya muhire mubyara wanjye uri i Kigali witwa Charles. Ndifurije umwaka mushya muhire mubyara wanjye utuye ku Kibuye witwa Ishimwe Solange. Ndifurije umwaka mushya muhire Rukundo Mariko uri kwiga muri kaminuza mu Burasirazuba. Ndifurije umwaka mushya muhire inshuti zanjye zose n'abanzi bose turi kumwe muri aka karere.
Nyirahabi neza makurata, mvuka muri Buvungira, umurenge wa Bushekeri, karere ka Nyamasheke. Umuntu wa mbere ndifuriza umwaka mushya, iperezida wampaye inzu mbamo narabaga mu icumbi. Abandi bose nabo ndabashimiye umwaka mushya muhire. Na mama na barumuna banje na data wacu na mukuru wanje yo kuruhira.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Et quand je te vois pas, rien ne compte pour moi. Dico, ubu kundana, ireka kwirirwubaza, n'ukuri kure y'amaso, si kure y'umutima. Aya magambo nkubwira, aba mvuye mu ndiba, n'ukangwe no kubona, utanyegereye, ese warubi. Niriwe nkutekereza cyane nareba yashusho yawe bitoro mwiza urwa gasabo mwiza wanje ndakurahiye nta ukuruta mwiza nkunda
Radio Ijwi d'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Suti banywanyi naha aya makuru yakakanya agarukiye. Dusubiye kubifuriza mwese bakunzi bacu umwaka muhire w'ibihumbi 2022. Uzubabere mwese umwaka w'imigisha muze mu butunganirwemwo n'abanyu. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Ariko sura onzo vi.